Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika. Radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. Kuri wa gatatu, abagize akanama k'igihugu mu Burundi gashinzwe guhuza Abarundi CVR barajya mu nteko nshinga amategeko kwerekana no gusobanura raporo y'ibyo bagezeho mu gihe cy'umwaka. Igihe ntarengwa ku batuye mu mujyi wa Bujumbura bafite udutabo ndangamiryango cyongere kugeza ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere hateguwe udutabo dushya.
N'agatabo gafise urutonde, ni urutonde rwaje ruzana n'ubwo butabo. Kurya kwa pasiporo yama izanana n'inimero zayo. Hanyuma kindi nacyo mu kugakora ku gatabo hariho akandi kabanga twashizemo n'uzogerageza ngo ariko aravyiga bazoheza bamubone hakiri kare ko ariko aravyiga.
Byatangajwe na Jimmy Hatungimana, umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura, uvuga ko bigamije kongera umutekano. Aborozi b'inka babiri bo mu bwoko bw'abanyamurenge bishwe kuri wa gatatu nimugoroba mu gace ka Bijombo. Duhosha Nganji, umwe mu baturage bo mu gace ka Bijombo, muramwumva mu kanya mu nkuru ya Vedaste Ngabo. Inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congre yaraye ibaruye amajwi yavuye muri koleji y'abatora, yemeza ko Joe Biden na Kamala Harris batsinze amatora yo mu kwa 11 gushize. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Venise. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuganga w'abademokrate niwo ugiye kuzogenzura sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inyuma yaho abademokrate babiri John Ossoff na Reverend Raphael Warnock batsindiye intebe zibiri. Imigambwe ibiri ikomeye yariko irarwanira muri leta ya Georgia. Intsinzi y'abo bagabo babiri ihaye abademokrate kwigarurira sena yari mu minwe y'abarepublikani, kandi n'akaryo keza kuri Joe Biden n'abashingamateka bakomoka mu mugambwe wiwe kuzorenganya amategeko yabo bitabagoye cyane. Perezida yatowe Joe Biden yaciye yihuta gukeza abo bagiye kuzoba abasenateri bashasha, mu gihe abarepublikani aribo bari biganje muri sena ku ntebe 50-48. Iyi ntsinzi iciye ibagabura ku ntebe 50-50. Icegera cya perezida cyatowe Kamala Harris w'umudemokrate niwe azozaganura akazoshobora kwama ari ku ruhande rw'umugambwe wiwe w'abademokrate mu gihe azohitamwo kubikora. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ejo ku munsi wa gatatu ryaratanze uburenganzira bwo gukoresha urucanco rugira kabiri rwa COVID-19, bituma haba icyizere ko ibihugu bya Buraya bigiye kugira agahengwe mu gihe ibitigiri by'abandura bibandanya byiyongera. Urucanco rwakozwe n'ihinguriro ry'imiti Moderna rugiye gukurikira izakozwe na Pfizer na BioNTech mu gucandaga abanyagihugu b'ibihugu 27 bigize uwo muryango. Aha ma leta ariko aranebagurwa ko yatebeje kuronsa abanyagihugu incancu. Iyi nkuru itangajwe mu gihe icyo kiza cyahitanye ubuzima bw'abantu barenga 15,700 ku isi mu masaha 24 ahede. Leta z'umwe za Amerika izi ubwa mbere mu gutakaza abanyagihugu benshi, aho abarenga 3,900 bafuye mu masaha 28 aheze, hagakurikira Ubwongereza bwatakaje abantu 1,000. Hambavu y'iyo nkuru, intumwa zo ku rwego rwo hejuru za OMS zari zirindiriye kujya gutohoza amamuko y'uwo mugera mu Bushinwa zarabuze ayo zikira nayo zimira, inyuma yaho Ubushinwa bubimiye uburenganzira bw'impapuro bwo kwinjira muri ico gihugu ku munota wa nyuma. Uwo mugwi w'abahinga 10 wategekanya gushika mu gisagara ca Wuhan mu Bushinwa muri iyi ndwi. Sudani yasinyiranye amasezerano na Israeli yo kunagura imigenderanire ejo ku munsi wa gatatu. Ayo masezerano yakurikiwe n'ayandi aho ibanki nkuru y'isi izoca iha icyo gihugu umuriyaridi w'amadolari y'ifashanyo buri mwaka bifashijwemo n'umushikiranganji wa Amerika w'ikigega. Aya masezerano asinywe atakwezi kurahera Amerika ikuye Sudani ku rutonde rwirabura rw'ibihugu bifasha iterabwoba ku isi, inyuma y'aho icyo gihugu cemereye mu kwezi kw'icumi kunagura imigenderanire na Israeli. Ambasade ya Amerika yarakeje leta mfata kibanza ya Sudani irongowe n'abasivile kuri iyo ntambuko yo gusinya ayo masezerano, ivuga ko ari inzira izofasha mu mutekano hamwe n'akaryo ko kuzamura ubutunzi. Ambasade ivuga ko bizofasha Sudani, Israeli n'abandi basize umukono kuri ayo masezerano mu kubaka ukwizerana no gukomeza imigenderanire mu karere. Sudani igize igihugu cya gatatu cy'Abarabu isinye ayo masezerano na Israeli, inyuma ya Emira z'Abarabu zunze ubumwe hamwe na Bahrain byayasinye mu mwaka uheze. Ishyirahamwe ry'abagiraneza International Rescue Committee ERC rivuga ko rizofasha abategetsi ba Sudani mu gufasha impunzi ziri mu makambi ya Umrakuba na Teneba. Izo kambi zihaye indaro ibihumbi by'abanya Ethiopia bariko barondera ubuhungiro inyuma yo guhunga intambara yabereye mu ntara ya Tigre ya Ethiopia. ERC yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko abantu barenga 60,000 bajabutse urubibe bava muri Ethiopia binjira mu buseruko bwa Sudani kuva aho intambara muri Tigre itanguriye mu ntango z'ukwezi kw'icumi na kumwe. ERC ivuga ko hafi cya kabiri cy'izo mpunzi kigizwe n'abana, benshi muri bo baburanye n'imiryango yabo igihe bahunga intambara.
Arakoze Aloys Bigirimana utugejeje ko amakuru avugwa hirya no hino ku isi cy'ubuce ko iyi mwumvani radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu Kadomo radio ya tuvewa Kadomo com na ukumbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi ya tu ni vewa radio ya tu.
Wanyu muntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu muntara, iwanyu muntara, iwanyu muntara.
Amakuru tuyahereye mu Burundi kuri uyu wa gatatu, abagize akanama k'igihugu gashinzwe guhuza Abarundi CVR barajya mu nteko nshingamategeko kwerekana no gusobanura raporo y'ibyo bagezeho mu gihe cy'umwaka. Turi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Nairobi, Eloge Widika neza, wiriweho.
Mwiriwe neza Benita Nshimiyimana.
None mu gihe cy'umwaka ni bihe bikorwa CVR yakoze bishobora kuba bikubiye muri icyo cyegeranyo muri iyo raporo igeza imbere y'inteko nshinga amategeko?
Iyi raporo yo mu gihe cy'umwaka umugwi w'igihugu uje kunwanisha Abarundi CVR uje kugeza imbere y'abashinga amateka, ni ukuvuga ko muri kiringo cy'umwaka ahanini ijya kwerekana ibitigiri by'ibisigarira by'abantu mu gwi CVR wazuye mu binogo rusangi. Abo bantu bakaba bagizwe cyane cyane ahanini n'abantu bishwe mu rwimo w'1972, abishwe mu 1988 cyane cyane mu ntambara za badanteka marangara mu buraruko bw'u Burundi abishwe mu 1993 inyuma y'ubwicanyi y'urupfu rwa Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu n'intambara zakurikiye no mu bindi bihe ahanini nico iki cegeranyo kijya guhagarara ko hanyuma ikindi citezwe nuko umugwi uja kwerekana abagize uruhara muri izo bintu kuko mu ntara nyinshi nkawo aheruka muri Makamba wagiye urerekana abantu bavugwa yuko bari bafisemwo uruhara na cyane cyane abari bajejwe intwaro canke abari mu gisirikare no mu zindi nzego z'igihugu icyo gihe nkuko umukuru w'umugisevera yagiye abyerekana mu bintu bitandukanye iyo bagiye kuzura bene ibyo bisigarira
none ni bihe bibazo abarundi bibaza ku mikorere ya Severe ku buryo abashinga amateka bashobora kuza kubibabaza
kuva mu gusebera cyane cyane ukomeje umurindi kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze ukomeje umurindi wo kuzura ibisigarira bya abantu mu binogo rusange waragiye unengwa cyane n'impande zimwe na cyane cyane uruhande rw'abaserukina amashyira hamwe avugira abatutsi hari nka AFSE Genocide Chirimoso Canada yo yabivuze izeruye iravuga yuko mu ntara zimwe zimwe nka Karusi hamwe n'ingozi zafashe ibinogo rusange birimo abatutsi babyitirira iby'abahutu bakavuga ko bakuye 72 kandi bishwe 93 bakavuga ko bafitiye ibyemezo ahanini ni aya makenga canke ibyagirije by'uruhande rumwe bavuga bati umugwi Sever uriko ushimisha ubwoko bumwe ubundi ugasa n'ubwibagira nibyo mbona ahanini abashinga amateka basubira kugaruka ko ariko ikindi nacyo nibaza ko abashinga amateka mu nshingano zaho birimo bategerezwa kubaza umugwi Sever ibijyanye n'ubuhamya wagiye uraronka yuko ubyizeye ariko kubyizera ko nibaza ko abashinga amateka muri rusange nabo babyizera kuko umugwi Sever ngiye gukora ibikorwa wagiye uragendera inama nshinga amateka ukagenda inama mpuzamateka ukagenderana n'ibiro by'umukuru w'igihugu uje uratanga ibyegeranyo novuga bito bito imbere kugera ko igicegeranyo kinini ariko ikibazo nyamukuru aho gihagaze naho umugwi w'abarundi uvuga uti twebwe tubona ko umugwi Sever usa n'uko utatunezwe
Eloge wirikaneza watwibutsa muri make imvo n'imvano y'uwo murwi ako kanama Sever
mu gusebeho muri tanzwe Veniste uri mu migwi yatekanijwe n'amasezerano y'ukunwanisha abarundi y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha yo mu kwezi k'umunani mwaka w'2020 nawo ukaba ari rumwe mu rwego mu nzego zikomeye cyane iruhande y'umugwi w'igihugu ujeje gusatura amatati y'amatongo n'andi matungo umugwi Sever kuko uri muri iyo migwi abarundi bumvikanye kugira ngo bashobore kuzosomera hamwe kahise kabo bagana cyane berekeza kuri kazoza kamwe kugira ngo abiciwe mu bihe hishwe abahutu n'abiciwe mu bihe hishwe abatutsi bose bagire basome kumwe kahise bagere aho bashyira hamwe bavuge bati ibi nibyo byabaye kandi tubyibukana umugabo n'ubuhizi atanzika kugira ngo twubake igihugu cyacu cy'u Burundi kimwe muri make rero ni umugwi washyizeho hejuru kunywanisha abarundi kera bavuga no kurekuriranira ariko bamwe bakavuga ati urekurira ubushatse gusa bavuga bati ni umugwi wo kunywanisha abarundi kugira ngo basomere hamwe kanze kabo ntihame hariho abariko bibona nk'abarenganijwe n'abandi bafatwa ntabamenje
urakoze Eloge wibikaneza nibutse ko uwo murwi Severi abawugize bategerejwe kuri kino gicamunsi mu nteko nshinga amategeko kugira ngo bayigezeho ibyo bakoze mu gihe cy'umwaka ndagushimiye cyane
urakoze nawe Venice Nshimiyimana akazi keza ngahirona
umunsi mwiza
watwese
turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Igihe ntarengwa ku batuye mu mujyi wa Bujumbura bafite udutabo ndangamiryango cyongereye kugeza ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere byatangajwe na Jimmy Hatungimana umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura mu kiganiro haye abanyamakuru kuri wa gatatu avuga ko utwo dutabo ari ngombwa kugira ngo hubahirizwe umutekano. Inkuru yateguwe na Desire Hatungimana.
Utu dutabu ndangamiryango tugizwe n'impapuro 200 tuzofasha mu kubungabunga umutekano nta numwe arekuriwe kutadutunga kuko n'abanyamahanga birabaraba. Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cya Bujumbura amenyesha ko bagerageje kudukorana ubuhinga bukomeye kugira ntihagire ubaca mu ryahumye. Uwarongoye igisagara cya Bujumbura arasigura igituma urugo rwose rutegerezwa kuba rudufise.
Igikubo cya mbere nico kwandika ingenzi zose zije zaba zivuye ruguru zaba zivuye mu makarti atandukanye mugabo zikaba zije mu rugo runaka. Aho rero twahisemo kugira ngo abantu bose baraye muri izo ngo tubamenye igitigiri cyabo ndetse n'ibikina byabo ndetse n'ibyo bakora. Rero ako gatabo nk'uko twavuze ko twakitondeye na gatabo gafise urutonde ni urutonde rwaje ruzanana n'ubwo butabo kurya kwa passeport yama izanana n'inimero zayo. Hanyuma kindi nacyo mu kugakora ku gatabo hariho akandi kabanga twashizemo n'uzogerageza ngo ariko aravyiga bazoheza bamubone hakiri kare ko ariko aravyiga.
Utu dutabo Jimmy Hatungimana amenyesha kandi ko tuzofasha no kugenzura igenda igikorwa cy'isuku gitunganije mu gisagara.
Gukuri umucafu mu gisagara cya Bujumbura twarabonye ko hariho amasosiyete canke amashyirahamwe ariko arakora icyo gikorwa mugabo bakagikora nabi. Rero no kuvuga yuko buri kwezi imodoka canke amashyirahamwe azoza arakura imicafu twahisemo yuko buri yinga iryo shyirahamwe iza gukura umucafu mu ngo. Hanyuma mbumva yuko ukwezi gufise amahinga ane rero ayo mashyirahamwe yohaca kane. Hanyuma rero muri ako gatabo hariho izina yuko uyu mucafu agaca asinya hanyuma agashyiraho n'itariki yakuriye uwo mucafu. Aho rero niho tuzohava tuca hamwe nabo batukuriye icafu tubabaza igituma giki basivye aya mahinga biri yose canke uko kwezi kose. Aho urumva rero akazi bazoba bajejwe nako bazoba babishoboye abo tutamu gukorana.
Muri quartier ya Kinama hari abanyagihugu bidoga ko impande y'ayo mafaranga 300,000 y'agatabo batangishwa yandi 500,000 bamenyesha ko aba barongoye babananiza.
Mugiye badusinyiye batubwiye ko dutegereje kugura ngo amafirimbi ngo buri muryango wose utegereje kuwufite ifirimbi kugira ngo nk'ubu mwijoro haje nk'abasuma canke umunyene w'inkozi y'ikibi ukaca wikora kuri rya firimbi udafite iyo firimbi ntibashobora gusinyira.
Badusaba kuba dufite ifirimbi yabaje umuntu aba ingurana muri karitsiye cye tufite ifirimbi kubera abantu bavyuki.
Warongoye igisagara cya Bujumbura aragabisha abatware nk'abo kuko ivyo bakora ari ugusahura abanyagihugu.
Ayo mafaranga bariko baratangisha abene gihugu ubwo n'ubusuma. Ubwo n'ubusuma kuko buri zone buri quartier umutekano uratunganijwe. Iyo habaye akagoranye baraza akagiye basaba ababatabara. Abatabara si iryo firimbi. Ifirimbi urashaka no gukoma induru urari hamahera yo gukoma induru. Urashaka gukoma induru mu Kirundi. Hanyuma bakagira ati ujya kuma induru mu Kirundi yatewe. Ariko rero ayo 500,000 ni ubusuma kandi kuva ino saha inzi zose kumva umuntu ariko ararihisha ayandi mahera arenze kuri ayo 3,000,000.
Jimmy Hatungimana yanamenyesheje abanyagisagara ko bagiye kuborohereza mu kuriha amafaranga dutabo mu banki Finbank bafitaniye amasezerano. Amenyesha ko abakozi b'iyo banki isanzwe iri muri quartier Rohero hagati mu gisagara cya Bujumbura bazokorohereza ababituye kugira kuri ayo mafaranga ntihagire uwo bitesha akazi. Ni mu gihe abanyagisagara bidoga ko bamara umwanya muremure hagati y'amasaha 4 n'5 batonze muri iyo banki imwe gusa irekuriwe kwakira amafaranga y'utwo dutabu. Utwo dutabu dusabwa ababa mu gisagara cha Bujumbura, nta kindi gisagara cy'u Burundi dukoreshwa mu gihe uno mwaka ari uwa gatatu dukoreshwa i Bujumbura. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, se bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora, Voice of Mwabura, ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio Ijwi Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika. Aborozi b'inka babiri mu bwoko bw'abanyamurenge bishwe kuri uyu wa gatatu nimugoroba baguye mu gitero cyagabye ku rwuri bari baragiyemo mu gace ka Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Igitero bivugwa ko cyakozwe n'inyeshyamba z'abamayimayi zifatanije na Red Tabara Uvira. Inkuru ya Vidaste Ngabo.
Amakuru ava mu karere ka Bijombo aremeza yuko abo borozi b'inka babiri bishwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ubwo bagwanyi ba mayimayo fatikanyije n'umutwe w'inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara babasanzwe bari baragira inka mu mukumba bari kota umuriro batangira kubarasa. Nyuma y'icyo gitero batwara amatungo agizwe n'inka 30. Roshanganji n'umwe mu baturage bo mu Bijombo wavuganye n'Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ari mu Kinyoni ahamya yuko ari abagwanyi ba mayimayo na Red Tabara bari bavuye mu gace ka Masango bishwe abo borozi. Twagerageje kuvugisha inyeshyamba z'abamayimayi na Red Tabara zivugwa muri ibi bitero ariko ntibyadusobokera. Amakuru Ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya aturutse mu baturage batuye mu gace ka Masango yemeza yuko izo nyeshyamba zaje zikurikira inka abasore b'abanyamurenge baherutse kunyaga abaturage b'abapfurero mu cyumweru gishize. Bizuru Zibonera Panweri ni vice perezida muri komite ishinzwe kugarura amahoro mu misozi miremire ya Fizi, Uvira na Mwenga. Aragaruka kuri ibi bibazo by'umutekano muko ikomeje kugaragara mu Bijombo.
Abasore sababyeje babajera hari abasore basuje siyo abanye politiki abanye politiki ugasanga simvuga ngo ni runaka ariko ikibazo kimwe tugishinga abanye politike kuko iyo twebwe abashinze amahoro turi ko dukora amasensibilisation ubwo nyine muri ico cyumweru hakurikiza intambara. Ibyo nje twagiye tugenzura iyo abashakunza amahoro bahagurutse nibwo abayanga nabo bahaguruka kurusha cyo ni kimwe ugasanga rero nibo bamanipira nibo bakoresha ziriya nsoresore zigakora mabi umuriro kwaka kuko muri yo wase bya mu nyungu zabo cyo ni kimwe. Hakaba ni imari ya magrupe abitwaje ibirwanisho b'amahanga groupe za rumeze étranger abo nabiyo muhango abanyama abashinzwe amahoro bahagurutse gukora usanga nabo badashaka ko bambika ubusa bagahagurukira gukora ibibi basa umuriro bakabikora rwihishwa ugasanga byakije umuriro bamwe babyitira ngo ni ubwoko munyanaka bubikoze niba hapfuye abapfurero ugasanga biyiki bavuze ngo ni abanyamurenge babikoze hapfa abanyamurenge ati ni abapfurero babikoze akenshi byakozwe rwihishwa n'ariya mabandi y'amahanga cyangwa se amabandi ahari akoreshwa n'abanyepolitike bakeneye ko umuriro ukomeza kubaka ubije mu nyungu zabo. Ikindi usanga akarere ni kanini, akarere k'iyi misozi ya Haut Plateau twita ngo ni Haut Plateau na akarere kanini tigakuriye mu ingabo. Ingabo za leta ni nkeya par rapport na karere. Urebye ugende ushobora kugenda ibirometri 150 utabona abasirikari ba leta. Aho rero icyo ako karere kaba karimo abitwaje ibirwanisho insoresore z'abapfurero insoresore z'abanyamurenge z'ababembe nibo badominye aho ngaho. Donc icyo twita ngo absence ya autorite de leta kuturere twinshi nabyo nico cyagiye kibitera ugasanga urumuntu burakarere buragasiko kiremye akareta kako
nibuse yuko mu cumweru gishize abagore batanu n'umusoro umwe nabo bishwe mu gace ka Bijombo barashwe n'abantu bakeko kuba urwanya ibimitwe nyishamba za gumino na twigwane Vedase Ngabo ku bwaradijwe ya Amerika ubira mu tarachi ubyevu
Washington ijwi rya Amerika
nabibabwiye mu ngingo nkuru inteko nshinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika kongere yarayibaruye amajwi yavuye muri koleji y'abatora yemeza ko Joe Biden na Kamala Harris batsinze amatora yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize mugenzi wacu Aloise Bigirimana yabikurikiranye
inyuma y'ibikorwa byamaze amasaha arenga cumi n'abiri arimwo nayo batakaje inyuma yaho abanywanyi ba perezida Donald Trump bavogereye inyubako ya Kongre ibikorwa byo guharura amajwi no kwemeza izo ndongozi zigiye kuzorongora Amerika byarangiye isaha icyenda n'igice z'ijoro mu masaha ya Washington abasenateri hamwe n'abashingamateka barashoboye kuburizamwo utwigoro tw'abarepublikane bamwe bamwe badindije ibyo bikorwa mu guhakana amajwi yemejwe muri leta za Arizona na Pennsylvania impari ku byavuye muri ayo matora zikaba zaratwaye umwanya utari muke iri tora ryo kwemeza abo bategetsi ryarangiye Joe Biden atahukanye amajwi 36 ku majwi 232 ya perezida Donald Trump nk'uko koleje y'abatora yari yarabyemeje iri tora rya Kongre riciye rica inzira igana ku rundi rubanza rwo kwimika Joe Biden rutekanijwe ku itariki 20 z'uku kwezi kwa mbere ahazoba ihanahana ry'ubutegetsi hagati ya perezida yatsinzwe Donald Trump hamwe n'uzomukorera mu ngata Biden ibikorwa bigitangura yarahungabanijwe n'abanywanyi ba perezida Donald Trump bateye ingoro ya Kongre i Washington binjira aho abashingamateka n'abasenateri bari bakoraniye baramenagura imiryango n'ibiyo barasazaza n'intebe abantu bane barahasize ubuzima umwe yishwe arashwe abandi batatu bafira mu bitaro kubwo amagara make bari bafise ibikorwa byo kwemeza Joe Biden cyari birongowe n'icegera cya perezida Mike Pence inyuma y'iyemezwa rya Biden perezida Donald Trump nawe yaciye ashikiriza ko hazoba ihanahana ry'ubutegetsi mu rutonde rwiza
urakoze Aloise Bigirimana mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagize kuri wa gatatu abagize akanama k'igihugu mu Burundi gashinzwe guhuza abanyagihugu CVR barajya mu nteko nshinga amategeko kwerekana no gusobanura raporo ibyo bagezeho mu gihe cy'umwaka inkuru tuza kugarukaho mu makuru yacu ataha igihe ntarengwa ku batuye mu mujyi wa Bujumbura bafite udutabo ndangamiryango cyongerewe kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere hateguwe udutabo dushya bya tangajwe ejo na Jimmy Hatungimana umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura uvuga ko bigamije kongera umutekano aborozi b'inka babiri mu bwoko bw'abanyamurenge biciwe ejo kuwa gatatu nimugoroba mu karere ka Bijombo naho muri leta zunze ubumwe za Amerika inteko nshinga amategeko kongere yaraye ibaruye amajwi yavuye muri koleji y'abatora yemeza ko Joe Biden na Kamala Harris batsinze amatora mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize ho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukubiri ya Baru wamfashije kwegeranya aya makuru mbashimiye kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi nongere kandi mbifurize gutangira umwaka neza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
Radio Ijwi rya Amerika yabanye ibito cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu mu gutanga icyambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
yaratanze jambo abarundi turiruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahutayo